Mariko ikigabane cya 16. Maze batishize Maria Magdalene, Maria nyina wa Yakobo na Salome bagura ibimota neza ngo baje kubimusiga. Kandi mu mutwenzi ku wa mbere w'iminsi ndwe barazinduka, bashika kumva izuba rirashe. Barabazanya bati,
"Ninde yadutembagariza ikibuye cyo ku munwa w'imva?"
Maze bunamuye amaso, babona cya kibuye cyatembagajwe cyavuyeho kandi cyari kinini cyane. Maze binjiye mu mva, babona umusore yicaye mu ruhande rw'iburyo yambaye imvune yera, barumigwa cyane. Arababwira ati,
"Ntacyo mwumigwa, ndazi yuko murondera Yesu Munyanazareti umwe yabambwe. None yazutse, ntari hano, ihera abaho bari bamushize. Ariko nimugende mubwira abigishwa biwe na Petero muti, arabitangira imbere kuja i Galilaya, iyo niho muzomubonera nk'uko yababwiye."
Bava mu mva barahunga, kuko bari bafashwe n'ubwoba bwinshi na kumiza, maze ntibagira icyo babwira umuntu n'umwe kuko batinye. Yesu amaze kuzuka mu mutwenzi ku wa mbere w'iminsi ndwi, abanza kwiyereka Mariya Magdalene, uwo yasenzemo abadayimoni ndwi. Uwo aragenda abibarira ababana nawe, asanga bababaye barira. Nabo bumvise ko ari muzima kandi ko yamwiboneye ntibabyemera. Hanyuma y'ibyo yereka babiri muri bo afise iyindi shusho, bagenda baja mu misozi. Nabo nyine baragenda babibwira abasigaye, maze ntibabemerera nabo. Hanyuma yereka bamwe 11 bicaye bariko bararya, abagaya kutizera kwabo
no gukoma ntarako
ku mitima yabo,
kuko abamubonye
amaze kuzuka
arababarira ati,
"Mugende muje mu bihugu byose mubwira baremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko ubutizera azotsindwa n'urubanza. Kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kuwizera nibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimi nshasha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire."
Kandi umwami Yesu ahejeje kubibabarira, aduzwa mu ijuru abyagira iburyo bw'Imana. Abo bavayo bigisha hose, umwami Yesu akorana nabo. Ijambo ryiwe rishingishiriza intaha ibimenyetso birikurikira. Amina.